Iyi muva ni Radio Ijwi rya Amerika. Tugenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa gatanu muri 2017 mwiwe neza nshuti mutanguye inondwi nshasha muri kumwe natwe muri studio ya 18 Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Mbere umukuru w'igihugu cacu Petero Nkunziza amajambo ashikiriza nayo guhimiriza abarundi bose bari hanze yuko botaha bakaza kubaka igihugu cabo.
Uyu ni cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo hamagarira abarundi bahunze gutahuka mu gihugu cabo, abakuru b'ibihugu bahungiyemo nabo bakabasaba ko boborohereza. Ivyinshi kuri ino nkuru muraza kuvyumva mu ntango za kino kiganiro. Ariko imbere yaho mbanze ndabwire muri make ko abigeme 82 babanye Nigeria baheruka kurekugwa n'abagwanyi umuhari w'iterabwoba Boko Haram kuno wa gatandatu ariho bashikirizwa imiryango yabo ya Abuja ku mugwa mukuru wa Nigeria. Abo bigeme bari mu bandi 276 batwawe bakuye ku ishure ryabo Chibok n'abagwanyi ba Boko Haram mu mwaka wa 2014 batanzwe ariko leta ya Nigeria yemeye nayo kurekura umurwanyi yari yagize imbohe. Abategetsi ba Nigeria bakavuga ko abo bagwanyi banyuruje abo bigeme kugira ngo batere ubwoba abanyagihugu ntibaze bubahuke kuza baravuga aho binyegeje. Inama y'ishamwe mpuzamakungu ONU ijeje umutekano itegekanya gukorana kuri uno wa kabiri kugira ngo ugire ico ivuze nyuma yaho Korea ya ruguru yongeye kugerageza ikindi gisasu co mu bwoko bwa misile. Iyo nama yatumwe ko na Leta Zunze za Amerika, Korea y'Epfo n'Ubuyapani nk'uko bishikirizwa n'intumwa za Uragwa muri ONU. Igisirikare ca Korea y'Epfo gitangaza ko iyo misile yatewe ku muhingamo kuri uno w'Imana igenda ibirometero 500 imbere yo kugwa mu ibahari y'Ubuyapani. Ibaye misile ya kabiri higeragerejwe na Korea ya ruguru mu ndwi imwe, ikaba igize iy'icumi muri uno mwaka. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yatangaje ko ico gikorwa ca Korea ya ruguru kije gusubiza inyuma utwigora makungu yarimwo two gutorera umuti ico kibazo mu mahoro. Abe avuga kandi ko ico kibazo azogishikiriza mu nama y'ibihugu indwi rutura G7 bitegekanijwe ko ikorana kuri ino ndwi. Mwibuke kandi ko Leta Zunze za Amerika iheruka gushikiriza ko amakungu akwiye guhagarika gafatira igihano Korea ya ruguru mu maguru masha. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump kuno wa mbere yitezwe muri Israeli buzoba bubaye ubwa mbere agendera ico gihugu kuvaho atorewe kurongora Amerika hagiye kuganira ku biganiro vy'amahoro bimaze igihe kitari gito ataco bishika ku hagati ya Israeli n'abanyapalestina. Trump ategekanya kubonana n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Bitegekanijwe kandi ko aza gushira urugori rw'amashurwe ku cibutso c'abahitanywe n'ihonyabwoko kiri ahitwa Yad Vashem. Arabonana kandi na Perezida Mohamed Abbas wa Palestina. Azoba abaye umukuru wa Leta Zunze za Amerika wa mbere agize urugendo ku ruhome ruri mu burengero rugabura ivyo bihugu uko ari bibiri. Ruhome rufatwa nk'ikibanza Cheranda kuba Yahudi. Nchuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, kino kiganiro cacu muracumva nimba muri mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 co kimwe n'abari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104.3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero twinjiye mu kiganiro nyezi na Iwanu Nyumuntara. Leta y'u Burundi isaba abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko birimo impunzi z'abarundi kuzihimiriza gutaha. Ivyo Leta y'u Burundi yabisabiye Dar es Salaam kuri wa gatandatu muri Tanzania mu nama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Muri iyo nama Burundi kandi bwace bwitwarira igihugu cy'u Rwanda ku intumwa z'u Burundi, ariko zavuze ku Rwanda rubaniye nabi u Burundi, ariko u Rwanda nago ruvyamirira kure. Ivyinshi ku ino nkuru n'umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yakurikiranye iyo nama Dar es Salaam.
Impunzi z'abarundi zisabwa gutahuka zirenga gato ibihumbi 429 nk'uko vyerekanwa n'igisata ca ONU cita impunzi HCR. Muri abo abarenga gato ibihumbi 386 no kuvuga ibice 90% bari mu bihugu bine vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ne naho icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu w'u Burundi yafatiye mu guhamagarira abakuru b'ibihugu vy'ako karere gushiramo ishaka mu guhimiriza izo mpunzi gutahuka. Gaston Sindimwo yatangaje ko u Burundi bwiteguriye kubakira no kubasubiza muzabo no mu vyabo.
Twabwiye yuko u Burundi bwiteguriye gutahukana impunzi. Mbere umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza amajambo ashikiriza nayo guhimiriza abarundi bose bari hanze yuko botaha bakaza kubaka igihugu cabo. Twababwiye mbere yuko bamwe bamwe bamaze gutaha nk'umuntu wahora ari umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi Service Ntibantunganya, wahora ari cegera cy'umukuru w'igihugu ari sinzo mukunda, n'abandi benshi bamaze gutahuka kandi bameze neza kandi leta ikingira umutekano wabo. Mbere twamenyeshe yuko abo ari bo bamaze iminsi baremesha nayo manama hagati y'imigambwe bikaduha icizere yuko mu Burundi amahoro ariho. Tubasaba rero yuko abo bose batarabona yuko bishoboka yuko bubona yuko Abarundi bushobora kubumbatira mu mutekano w'umurundi wese azobatashe. Kandi sinda murazi neza yuko umukuru w'igihugu yatanze intumbero yuko ibintu by'abantu bahunze yuko byocungerwa, amatungo yabo agacungerwa. Murabaza amaze gutaha bose bashika imungu zabo basanga yuko ibintu byifashe neza. Tubone yakagera rero ko gutera kamu kandi ubwira kandi abarundi bose bari hanze yuko boza tugafatana ikivi kugira ngo twubake igihugu.
Icegeya ca mbere c'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko hari abo ashaka kuvunira kagohe cane cane abanyepolitike gutahuka maze bagahabwa umwidegemvyo wo gutunganya imigambwe yabo.
Cane cane n'imigambwe ikaza kugira ngo itegure amatora y'ibihumbi 2020 kuko ejo sikera, ibihumbi 2020 sikera. Nico gituma uno munsi ico usaba uno munsi haraho mu 2019 tuzubugishwa kugisaba kuko umwanya zo bakurenganye. Nico gituma tuboza kigisha imigambwe yabo kugira ngo ejo ntihazovuge ko basubiye kwibwa, nibatahe imigambwe ikore tuyihe uburenganzira nkuko isanzwe n'amategeko, bakore nabo mu bwigenge bwabo mugabo bubahirije amategeko agenga igihugu.
Muri yo nama y'abakuru b'ibihugu u Burundi bwatatse abagabo ku matati ari hagati y'ico gihugu no Rwanda. Intumwa y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yasubiye kwagiriza u Rwanda ko rubitse abahungabanya umutekano mu gihugu ciwe. Nayo ico gihugu c'u Rwanda cabwiye inama y'abakuru b'ibihugu ko ataruhara na ruto gifise mu matati ari mu Burundi.
Twakishikije mu minwe abakuru b'ibihugu kugira ngo bazogihe inyishu ikwiye. Wasaruki u Rwanda yavuze yuko atangorane ziriho hagati y'u Rwanda n'u Burundi, mugabo ubwa mbere bavuze yuko umupaka w'u Burundi n'u Rwanda wugaye hamwe kuri kuruhwa. Mugabo twamenyeshwa n'usakanya kumenyesha yuko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi utugaye, ahubwo abarundi bashizeho ubuhinga bugezweho kuri uwo mupaka, hanyuma abanyarwanda baca batera kagere baragenda. Bakaca bavuga mbere nk'uko hari abasirikare twashizeho, oya twabibwiye yuko twagize ubuhinga bugeze nk'uko nabo babushize igihe babushiraho twende twagiye. None ni kubera iki twese dushize ubuhinga bwo kuraba uruja n'uruza rw'abantu rw'ibintu boca bavuga yuko twugaye imipaka. None kugira ngo ingorane zitore ku mutwi nuko twotaka abagabo, abagabo nabo dusangiye ishirahamwe mu muryango bakashobora gutorera inyishu ibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ntidusubire dutana ko imiragwe kandi twatsa kumvikana kugira ngo iyo shyamwe itembere.
Inama y'abakuru b'ihugu ntacyo yashimye gushikiriza ku mugaragaro kuri ivyo bibazo, gusa yavuze ko ibibazo by'u Burundi bibangamira iterambere ry'akarere kose. Pye Clavini Nkuru i Dar es Salaam muri Tanzania ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver, niyo nkuru tukivuga iby'impunzi. Mu makuru yacu mu minsi heze twarababwiye ko impunzi z'Abarundi bahura mu makambi y'impunzi yanyuranye muri Tanzania bamaze igihe batayo makambi bakunguruza mu bindi bihugu. Ijwi rya Amerika ryarashoboye kubonana na bamwe muri bo abari mu ikambi y'impunzi ya Nakival muri Uganda. Urugendo rwabo kugira ngo batebe bashike muri Uganda ntigwari goroshe, ariko ubu bavuga ko mu iyo kambi nshasha barimwo basanze hari akarusho. Leonce Niyongabo, umunyamakuru wacu Nakival, arabidushikirako.
Jenda mazinga ni misi tatu, nukubuga rero ikibazo nabonye hari mutenderi ni wisanzura.
Uwo impunzi y'umurundi ari mu kambi na Kivale muri Uganda ari mu baheruka kwimuka bava mu makambi ya Tanzania. Mwiyo kambi nshasha yakiriwemo indwi zibiri ziraheze avuga ko yasanze ubuzima bushoboka. Uwo mugabo afise umuryango ugizwe n'abantu batatu yarasanzwe ava muri komine Musigati yo mu ntara ya Bubanza. Uyu munsi yemeza ko ashobora kujya guca Karaka akabona kugaburira umuryango.
Ngaha turi na Kivari turafise ubwisanzure guko naho rasio injya ziba zatebye baturemesha kandi bakaturekura tugasanzara mu gihugu kuza kurondera indi rasio. Nico ciza twasanze kihari ngaha kandi dufite amahoro, naho tuja mu gihugu turaronka abaduha kazi kandi ntangorane tugirirayo n'uduki turasenya nta kibazo. Nico gituma tubona yuko ngaha hasumba hari mutenderi twari turi.
Amaze kuja guca Karaka.
Jenda amaze kuja gucikira aka hari naho uza gukora bakaguhemba urutoki nyene urya rutari ruto ku munsi wakoze umunsi hanyuma ukarujya nk'imisi nk'itatu. Nico gituma tubona yuko menga hano hari akarusho.
Uyu mugenzi we nawe nyene aturuka mu ntara ya Bubanza, ariko we ni muri komine Gihanga amaze ukwezi mu kambi na Kivare. Umuryango wiwe ugizwe n'abantu batandatu, ubu avuga ko bikunda ko abagaburira.
Ikintu shimba ngaha muri iyi nkambi baraza bakaturemesha, nta muntu bakankamira, nta muntu bagirira nabi, ariko ahandi hoho inkambi ntuyirenga. Abasikirite baba barabasikirite bagufatiye inyuma y'inkambi nukugukubita bagashaka kukwica, ariko ngaha ayi aho uragenda baduha umwidegembyo wo gutembera ukagenda mu cyaro ukagenda gushaka irasiyo hama ukaza ukagaburira umuryango. Kubera ibintu by'irasiyo biba bitebaganye baraza bakuturemesha bakarubwira ati nimurindire, ati kuko turabivuga imbere irasiyo yanyu bagiye kuyizana.
Iyo bavuye rero mu kambi mutenderi muri Tanzania bimwe mu bintu byabo barabigurishije ibindi barabigaba.
Hari byo twasize tugabiye abantu mu muhana byakunze kuza twarabizanye nk'udusafura n'udusahani, ariko ibi byo twajyamako n'ibindi mutubona bitugowe twabisize ku muhana uri hariya nyene turabahereza ati nibabike ni Imana ishoka tuzohurira mu ijuru, kuko gusubira bamenga ntigikunda ko twasanze nari heza. N'umumbere witegeye kuzaduhereza ahantu turima naho tuba twubaka amazu y'iwacu twibereho.
Haravuga ko nuko hari abagurishije utuntu twabo hariya.
Yego, hari abagiye bagurisha utuntu twabo babone ingene biyunguruza bageze imbere yaho badashobora kubafata.
Mu nzira bagana igihugu cya Uganda ariko ntiborohewe cyane, babwirizwa guca mu mashamba kugira ngo ntibahave bafatwa. Abatanzania bimpuhwe bagenda barabyo bafashamwe.
Mu nzira nahamaze iminsi ibiri kubera ko hariya twavuyeyo dutorotse. Twaratorotse inkambi kubera ko ntibyakunda kugenda ukoyi. Twacu nyine mu rupori tukaba kugufata inzira tukagenda.
Wafaranye n'umuryango?
Jewe umuryango we wanje twarazananye.
Kugira dushike ngaha ayi ntibyatworoheye cyane kubera muri Tanzania bagenda barafatafata abantu, ariko twaraciye mu nzira za mukato hama turabana turajabutse igihugu cya Tanzania dushitse ngaha ku butaka bwa Uganda. Nta ngorane twongeye kugira.
Mbere inzira muzimenya gute kumenga ziragoye?
Hari abantu usanga ari abantu bameze neza bakakurangira inzira ushobora gucamo unyuramo,
ariko guhungana abantu batandatu ubakura mu gihugu ugenda urabunda nkubunda nkuko nibyoroshe.
Oya, biragoye cyane, ariko Imana yaradushoboje turashika.
Muva muri Tanzania mahagenze iminsi ngaha?
Njye kuva muri Tanzania kugira ngaha ayi byarangoye kubera nahagenze iminsi itatu.
Nari mwaca murara?
Twarasaba indaro.
Mu Batanzania?
Muri Tanzania narasabye indaro ku muntu w'umukristo w'umupastori arampa indaro, hama acampa n'uwundi muntu ashobora kunyobora mu nzira yamukatira, ariko ndacamo kugira ntibaze kumfata.
Mu kambi ina Kivare rero Abarundi baza bava muri Tanzania barabandanya kugwirirana, ariko kandi hari n'umwe umwe bakigwa muri iyo kambi bavuye Burundi.
No kuvuga aha mu Kibashi kubera aha baza benshi kubera avuga ko ari heza, no kuvuga impunzi zabaye nyinshi bari kubongeraho ayandi mazu yo kugira ubikunde bajyamemwe bajyame neza batakura batakubitwa n'imbeho. Nico gituma bari kubongeraho kubaka ayandi mazu, kandi twiteguye no kudutuza baduhereze aho tuba, hanyuma hasigara impunzi nkeya n'izindi zikuma zizira ko kubera turi benshi bagomba kuzodutuza batugabanye mwiyinga nyene.
Abaza n'abarundi gusa?
Abaza n'abarundi, ariko harimo n'abakongomani baje mugo benshi n'abarundi.
Muriko murabiraba abo baza n'abavuye he? Abarundi baza.
Abarundi benshi baza n'abavuye mu nkambi, ariko mu bavuye mu gihugu cy'u Burundi no mu umwe. Abavuye mu izo nkambi zo muri Tanzania nibo baza.
Kuva mu ndwi heza rero bamwe muri izo mpunzi baramaze gutuzwa, no kuvuga uguhabwa aho bubaka naho bashobora kurima. Inakivari muri Uganda, Rayon Seniongabo, Ijwi rya Amerika.
Imbere yuko tubabwira ivyerekeye gutandukanya imvyaro mu ntara ya Rutana no mu ikambi ya Rusenda, tubanze gato dukwitire mu gihugu cy'u Rwanda. Kuruno wa Mungu hadiriwe havuga ihiganwa ry'amahoro ryo gusiganwa ku birometero 21 na 42 gitabiriwe n'abakiri bato gushika ku bashaje. Ni impunzi z'imahama mu ikambi iri mu Rwanda ntizari zatanzwe, kuko iyo kambi bamwe impunzi z'abarundi yaserukiwe n'abanonotsi batandatu harimo umwige mumwe. Abanonotsi bo mu gihugu cya Kenya nibo bafashe ibanza vya mbere, nayo Niyonsaba Ferdinand umurundi yahungiye mu ikambi ya Mahama akaba yatahukanye ikibanza cya gatanu, nkuko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana.
Wari umunezero ntangere mu maso kwa Niyonsaba Ferdinand, inyuma yaho yarahejeje kuronka 400,000 mu mafaranga y'u Rwanda kubera abari wa gatanu mu kwiruka ibirometero 21 mwihiganwa ry'amahoro Kigali International Peace Marathon yabaye kuno w'Imana mu gisagara cha Kigali. Umusore asanzwe aba mu ikambi ya Mahama amenyesha ko bigiye kumuha inguvu zo kubandanya yitegura.
Mu majambo make najyohewe cyane, najyohewe gose kuko ni rya mbere nitabiriye Peace Marathon International, kandi ryari rya mbere nshyize gukorera competition nk'aya Kigali. Narisanzwe ndazikorera mu Burundi muri izya interscolaire, ariko uno munsi byashimishije cyane, numva ndajyohewe cyane ko naguma senga Imana avuga ati Imana uzufashe nzegere kuco naifuza, kandi nze ndaba ingene nanje no kwibeshaho muri athletism.
Ayo mafaranga Niyonsaba Ferdinand yatsindiye amenyesha ko yizera cyane ko azumufasha guhindura ubuzima bwiwe bw'impunzi mu gukora imigambi izomuteza imbere.
Nk'umuntu yizananye aronse 200,000 kandi akafise ubwenge bwo kwiyumvira, akaba yarize n'ibintu byo guhingura canke kuraba ibindi byahijya no henye ibintu bitandukanye nyene, no kuvuga ko ubuzima buzohinduka cyane.
Abandi basore nkawe ubona hari kigwe bagiye gukura ko bavuge bati reka nawe uje muri sport izaba idufasha mu misizi?
Bazogira cyo bimviye kuko jewe hari imahama baranze baranze uko sijya mbere ndoke nshobye kuronka ubushimwe n'ubushize nkiyashika naragize competition nyene yari habaye, nashobora kuba wa mbere hari imahama mu birometero 6 amashe ndavuga ati mwebwe naho mubonye mbaye wa mbere. So kuvuga yuko ndavyigiye ngaha naho randabikora rero namwe nimushiremo ingufu mukore, naho mubara mutabaye wa mbere hijya yeje zosanga nawe wabaye wa mbere, kuko athletisme igusaba gukora amatrenema menshi kemera ukitanga. Ego birababaza mugabo yironsa akantu nkaka haye birajyoshe.
Umumenyereza uwo munonotsi arashima intambwe Niyonsaba Ferdinand yashitseko akamenyesha ko abafisi cyo bofasha bubafata mu mugongo, kuko kumenyereza impunzi bitoroshe. Leonard ngenda kuri yo amenyesha ko abanonotsi ari benshi mahama, ariko harabanka kwimenyereza kubera ubuzima babayemwo.
Ugufungura kw'impunzi murakuzi ko ari ntete n'ibiharage, naho umunonotsi ashaka ibinyantete n'ibinyamafu, ariko arakenera n'ibindi byongereza n'uburarerega nabwo buri mu bintu biharugwa kugira umatrete yitegure neza no mu buraro ibyo afata mu buzima bwa misi yose uko abayeho. Ibyo navyo birafise ikintu kinini cyane biza gutanga. Nk'ubu nk'uyu yabaye wa gatanu ni umwana yizanye muri bamwe bita abanona kompanyi. Ubuzima bwa bene aba bana bizanye buba ari ubuzima budasanzwe. Kumuzana ngo umumenyereze atashe ku ishuri saa 11 canke muri weekend ngo umumenyereze n'inzara mu nda yaraye nabi abayeho nabi ni ibintu bidasanzwe.
Aster Tuyikorere arongoye ugaruka n'inkino mu ikambi ya Mahama amenyesha ko inkino zimaze gutera intambwe ikomeye muri iyo kambi, kandi ko zifitiye akamaro kanini urwaruka.
Kubisanzwe habayoboye urwaruka cyane na siporo. Itsinzi tuyibona kuko siporo natwe mu kambi ya mahama ahubwo arahira kiragera tugerageje kuraba aho twatanguriye naho no musi tugeze. Bere no sinzi no musi katureka ko ejo canke hijya yejo harindi ntambwe no musi warosi kibona cha gatanu tukabona ahubwo ku wundi munsi twaguma turonka badufata mu mugongo yuko nikibanza cha mbere tuzokironka.
Mwomenya ko abitabiriye iryo higanwa bari 5876 baje bava mu bihugu 43. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tochari mu kiganiro iwanyu mu ntara bamwe mu bafasoni b'abarundi kazi bahungiye mu ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majefo muri Kongo ntibakozwa umugambi wo kugabanya imvyaro bashikirizwa n'ikigondera buzima cyo mu Rusenda. Ino nkuru tuyikesha umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yatubwiye ko bimwe mu bituma baterekwa uyu mugambi harimo ivyo babwigwa bitari byo kugereka uburyo bwo gutandukanya imvyaro biri uko mu gihe ico kibazo nyene cyo kutumva umugambi wo gutandukanya imvyaro ku miryango kivugwa muri commune Musongati ntara ya Rutana. Ivyo bigatuma mu ngo hibonekeza ingorane zitandukanye zifatiye kumwumvikano muke. Abajeje intwaro bavuga ko ico kibazo bakizi kandi ko bagiye kongereza inguvu mu mahimiriza y'uwo mugambi. Ivyinshi na Alain Yves Irankunda.
Nyinshi muri iyo miryango niyo muri zone Ngoma yemeza ku mugambi wa leta wo kugabanya imvyaro utoroshe ko bawushira mu ngiro. Bamwe mu bayigize bakavuga ko mbere badatahura ico babuza kwibaruka, abandi bakabona nyabunako kugabanya uruvyaro arico conyene coje imbere y'indi migambi mu miryango. Ico bikoze nk'uko abo banyagihugu bavuga nuko bakenyezi ari bo hanini batahura ibijanye no kugabanya imvyaro kuruta abagabo. Ivyo bikava hanini ko abo kenyezi ari bo baha umwanya ukuyabaremesha kiyago mu gihe babasanze mu mihana mu kubigisha kugabanya ivyaro n'akamaro kavyo. Bamwe mu banyagihugu dusanze ku mutumba Nyabibuye ati uwo mugambi uratugora.
Ibintu byo kuvyara ku rugero mu bisanzwe byari byiza mugani k'abantu atabikurikirana neza. Jewe kuko sindabyumva neza mugwe ntibabantu manya kamike cyane yo nk'imyaka ibiri yonyine simyi cyane mugandi ndiko ndamaza gukebwe ndumva ko bitagenda neza.
Wewe hakuru yigombera abana beshi beshi mukanaje ntabikeneye
kubyara ku rugero kubera bataje kwa muganga babaha impanuro abagabo. Kubamo utabyumvikanye n'umugabo cyabe ingorane kubera we atabisha kubyara abo bana batatu bashaka abana batanu.
Bamwe mu bagabo ari nabo bagirizwa n'abakenyezi ko baza mu bambere mu badatahura kugabanya ibyaro batanga insiguro y'imirimo itandukanye birigwamo bigatuma bataronka umwanya wo kwigishwa. Naho biruko hari uwundi muce wabo ubona ko nyabuna arakageso kari mu bagabo ko kwigira sindabibazwa mu bijanye n'irondoka rizanye n'amagara meza. Focus niyo nzima avuga
Chilivaza yuko icerekanye byo kubyara ku rugero bariho nyene beshi batabyara ku rugero ushaka gusanga bagenda mu nzira zitandukanye afite nk'umugore ariho abeshi bakunze kuba bishyira ngo barabizi usanga bikunze kugira ingaruka mbi urya kuntu ushobora gusanga nk'umugabo uko bashobora kuvuga ngo barabizi kandi batabizi. Cyo sinumva impanuro umuntu yoba kubera hari ababishaka kubikurikiza n'abatabishoboye kubikurikiza.
Iyo miryango kandi ivuga ko rimwe na rimwe amajambo atabereye avugwa ku buryo bwa kijambere bwagenewe gufasha mu kubyara abana bake ko bwo babutera ingaruka nk'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka biri mu bizi imbere mu byongereza amatati atavana ko hagati y'abubakanye mu ngo nk'uko bamwe mu bayigize babandanya bayaga. Uyu mukenyezi aritanga kwa karorero ivyamubaye ko
cyo kuntu byangende y'umugabo wanje yaramfashe aranshwanira akankubita uko atasha itanga bitangano kanagiye kwiterwa rushinga kane n'aya mahano je ndayimubwira mbara ntabyumva ariko mu nyuma naho nagiye kubera nabonye imibereho mbaye ariko mu nyuma byaranza n'ingaruka mbi sindabyakira neza ko yari kubera mu rugo atamutekano atamwumvikano harusanga ugwamara gumara ugwama kuko kuntu biza ntibiza mu buryo bwo korohereza umudamu ko korohereza umudamu ramasambura numvaga hindanye nyine muri jewe numva mubabara mu mutima njye uko sinigera mbaho ntekanye kuko abagabo baragora.
Ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Musongati babona kwico kibazo batagihagurukiye ibintu bishobora kuyangara na mwarijya abantu baguma biyongera ku murindi munini mu mitumba igize iyo komine iri mu bubanuko bw'igihugu. Aha Yohani Nyanzwi umuhanuza mustanteri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama akavuga ikigiye gukogwa
muri komine ya Musongati. Ico kibazo kiriho bavyaye mugabo ugasanga ari mwemwe bavyari nahe kana kwibwirira ico kibazo turakibona tukagerageza kumenyesha abakuru imitumba akamaro kuko abantu bofata nkama akamaro kuko vyara ku rugero iki kibazo menga kiraba abantu baba bafasoni gusa ariko ukamenga baserugo nikibaraba ayo burero bakorana na serugo na inarugo muri iki kibazo kugira ayo matati ashobore kurangira na byose bica mu nama turarungi ku muntu agenda akaba ari kumwe nabo baganga akaheza nawe nyine agakurikirana inyigisho izo nyigisho nawe arose mu nyuma kazozijana mu mitumba ngiye cama nama izo ni ngovu nizo nguvu dufise ubu ko nuguhoza ko ndibo ca babifata nk'amarimwe na rimwe.
Tumenyeshe ko komine Musongati gushika uno munsi ifise abantu bangana n'ibihumbi 57 abajejwe intwaro bakabona ko abantu bariko bariyongera ku murindi munini mu gihe atamyaka 10 iheze bari munsi y'ibihumbi 45. Aha rero indongozi ziyo komine zigatera kamo amashirahamwe mpuza makungu kuzironsa uburyo bukwiye kugira ngo zishike ku mitumba yose gusigura ibijanye n'uwo mugambi wo kugabanya ivyaro mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Ino nkuru mushobora gusubira kuyumviriza kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Tuko dusa nk'abasozera kino kiganiro ariko imbere yuko dusezerana tubanze tubumvishe kano karirimbo ka Issa Jamal Yoya ayise ivyo nabonye.
Ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaye amaso banambabarira. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaye amaso banambabarira. Nabonye abantu b'ingeso mbimbi nyinshi zitandukanye mbona abantu b'imico mibi mibi nyinshi zitandukanye byo bikazana ingane mu bihugu no mu miryango bigatuma abana bawe tubana tutumvikana mana. Tumbure ni jewe ngenda n'ubumuga bw'amaso baba mbona ibintu nkafite bibi kandi ari byiza acira urubanza abona ategereza kurucira nimbara uko bimeze mana mbabarira. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaye amaso mana mbabarira. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaye amaso mana mbabarira. Nabonye abantu bica abandi kandi batabajya.
Bimwe mu byo Issa Jamal Yoya teri vyasi ngo n'ugucira imanza abo tutari tubwirijwe kuzicira. Reka kano karirimbo rero kadufashe gutangura inondwi neza akabino ngaha Diane nahazwe ndabasezereye ariko kano karirimbo ndakabasigiye imbere yuko ndabasezera burundu. Mbanze nshimire Macbili ya Bero yashikanye amajwi ahiwanye ari kumwe na ingenieur tuzosubire ejo nkaho twahereye.
Abisi niko tumeze mana tubabarire. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaye amaso mana mbabarira. Ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaye amaso mana mbabarira. Nabonye ibintu byinshi sino bivuga byose mana. Nabonye abiziko badashaka ko abandi batera imbere mbona bakamenyiye atana kimwe batazi niwe waturemye kera kesu dutavure manana.